isaha zitandatu n'iminota 25.
Francine ndio kubwayo
amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro amakuru yo kuri no mutaga hagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Eliya Kadogo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira umuhoza w'abarundi ahamagarira abanyepolitike kuzohiganisha ivyumviro mu matora yimirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Edouard Uwimana yabasabye kandi kuguma hafi y'ugwaruka kugira ntirukoreshwe mu bitari byo ingingo zikomeye ngo zigiye gufatirwa abadandaza bikika mu kiza mu kuduza ibiciro uko bishakiye umuyobozi mukuru ajeje ubudandaji yemeza ko abatazo byubahiriza bagiye gufatirwa ibihano kwigenekerezo rya 11 ruhuhuma n'umunsi y'amakungu yahariye umugwayi mu rwego ruvugira abagwayi semabu ruka vuga ko rushimishwa n'utwigoro twa leta to kuvuza imigwi imwe ku buntu ariko kandi baranegura ingene hakira abaganga batubahiriza akarangamutima kabo mu kanya nido nido ryano makuru
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
nasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu bijanye n'amagara y'abantu rwego ruvugira abagwayi semabu ruvuga ko rushimishwa n'utwigoro twa leta two kuvura abana baterenze imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze ku buntu hamwe n'igwirana ry'ibitaro hamwe n'amavuriro mu gihugu mu gihe buri kwezi kwa kabiri genekerezo rya 11 amakunga himbaza umunsi mpuza amakungu hari umugwayi Sylvain Habana bakiza avugira urwo rwego anegura bamwe mu baganga batubahiriza akarangamutima kabo agasaba leta gushyiraho politike yotuma haboneka abaganga benshi babahinga.
Twebwe muri Samabu kuno munsi mpuza makungu hari abagwayi turashima akigoro ka leta bicije mu mashanyi bw'amagara y'abantu aho ubona ko hari intambwe yatewe mu bintu byo kuvura abarwayi aho twovuga nk'agatega k'umugwayi aho geze byo kuraba ku bitaro bimwe bimwe aho ibitaro byinshi biri kwaruka mu gihugu ama centre de sante ariko arubakwa mu gihugu ku bwinshi ivyo rero bifasha umunyagihugu agwaye kutagira urugendo rurerure agiye kwivuza ariko naho bimeze uko hari habaganga bamwe bamwe cyane cyane nk'abaganga babahinga bacerekana imyifato tuvuga ko ari imyifato itabereye bamukurungitse ku muganga w'umuhinga wagerageza nko kujya ku bitaro bya leta ntusho kumuronka ubwiza amahirwe haguharandevu ndende ariko bwacu kaja ahakorera mu bitaro vyiwe ya twita cabinet privé ugaca umuronka rero turasavye leta ko yogira kigorugira ngo icyo kibazo gitorega umuti muri Samabu twakira neza umugambi wa leta wo kuvuza abana batarenze imyaka 5 kuko gerageje kuraba n'ikintu atagasesha rumuri abana batari bake urabona ko vyapunguje cyane abana bapfa batashika imyaka 5 canke n'abakenyezi bahora bapfa bariko baravyara ko bavyarira muhira kandi n'ikindi kintu dushima nuko urabona ko abana bavukana ubumuga bubarapunguje kubera kwa muganga bakurikiranwa bya ipimo bagirirwa n'ivyamahera menshi ariko ubu leta irabirihira abakenyezi bafise imbanye amico twosaba kiri nuko leta yohimiriza abakozi bayo abaganga baki taho cyane cyane kwakira ababyeyi baje babagana n'abandi bose barwaye.
Sylvain Habana bakize yaganiriye na Moyize Misago abaronkejwe amatara mageyo kinama mubimbi muri komine mubimbi y'intara ya Bujumbura hari kuri wa mbere bemeza ko bazotera imbere nyuma y'imyaka 40 atayo bari bafise. Nadine Gacuti harongo intara ya Bujumbura saba makomine amwamwe iyo ntara kutiye umuyaga nkuba nayo mushikira nganji w'amazi meza ubutari n'agataka kabasaba kutubaka munsi y'insinga z'amatara n'inkuru tubaza Mihaye Kanyange
abaje kutwitura baje kudusaba nk'impapuro zijya bafite uburenganzira bizatworoha ko bazironka
inyuma y'imyaka 24 komine mubimbi ata matari fise ngenda kumana Roger umuhanuzi wa mustanteri wa komine mubimbi ajejwe intwaro n'imibano yemeza ko akazi kagiye koroha
turiko turatebuka nka bya bintu by'amaraporo wasanga dukoresha rya tumashini twake bigatwara umwanya muremure mugabo ubunya biroroshye cyane nk'ubunye hageze ko bitugira nka raporo biranyaruka cyane koko imashini murabona zirahari abaje kutwitura abaje kudusaba nk'impapuro zijya bafite uburenganzira bizotwara ko bazironka hejiri y'ico ibintu by'imibano bizotera intambwe kubera abene gihugu bazokwisununura
n'incancu ngo zigiye gushobora kubikwa neza kwivuriro ry'Imageyo nkuko bivugwa na Hakizimana Emmanuel ahakorera
turaryowe cyane no kubona turose amatara kuko hari ibikoresho byabitugora kubika nk'incandago iyo turonse abagwayi mu ijoro byatugora cyane ko ari giye twakoresha kwesha du plaque solaire igihe kazuba katatse neza twagira ibibazo cyane
ibikogwa by'uburiro navyo nyene ngo bizokoroha bikavugwa na Denise Ndayiragije yaronkeje umuyaga nkuba Nadine Gacuti arongo intara ya Bujumbura agasaba abaronkejwe ayo matara kuyakoresha neza
yaragezere mukoreshe kugira ngo Rejide tunayibandanye ikora kandi icyo tubasaba turazi makomine amwamwe komine ya Isare komine Kanyosha komine Nyabiraba na hamwe hamwe muri komine ya Kabezi turazi ko hari abende gihugu bagomba kwitwara nabi mu kudakurikiza amategeko mu bijanye no kwiha amazi ndetse no kwiha umuyaga nkuba kandi murazi neza yuko bimaze guhitana abene gihugu batari bake
ashikiriza uwo murongo w'amatara Mageyo kinama mubimbi Komme Manirakiza umushikiranganje w'amazi ubutare n'agataka abasaba kutubaka munsi y'insinga
turasaba yuko mwebwe bene gihugu kugira umuyaga nkuba ni kimwe ariko umuyaga nkuba nawo ni mubi mwirinde kuwukoresha ukutariko hari habandi bacha bafata bwa butsinga umwe twita kota kota bagacha bagenda bakakubita mu ikontere kuwayiguze bagacha bakwega ejo umuyaga nkuba tukagusanga ari hakurya mu mikaratusi ari ugeze ibintu bibiri
umuyaga nkuba wakwezwe kuva ibugarama ku mafaranga y'amarundi arenga muri yaridi akaba ari ku birometero 22 n'igice
Arakoze mehe kanyange na y'abanyagihugu barangurira imirimo yabo kwibarabara bitave ni de la métier ni hagati mu gisagara cha Bujumbura barajwe ishinga n'ubukene bw'umuyaga nkuba nkuko bivugwa na bamwe mu bayaze na radio isanganiro bamaze iminsi ne batagira umuyaga nkuba kandi ico kibazo c'amatara kimazindwi zibiri babazwa nuko bakora bahomba ngo kuko bakoresha uburyo bwinshi mu gukoresha imashine zitanga umuyaga nkuba ibyo bita groupe électrogène mu gifaransa n'inkuru tubaza Yvette Nijimbere
Icho kibazo cy'umuyaga nkuba kivugwa kuri iryo barabara kimaze iminsi igera kuri 4 abakorera ibikorwa byabo kuri iryo barabara bakamenyesha ko batorohewe muri no minsi ngo kuko hahera uburyo bwinshi ibituma bakora bahomba
nta choroshe kuko dukoresha amahera uburyo bwinshi kuko bivanya igicoro nyene kiba kimeze groupe itwara amahera menshi bivanya n'akazi badukora urumva hariho uruhombo turonka
nubwo bakoresha ibyuma bibafasha kuronka umuyaga nkuba ibyo bita groupe électrogène mu rurimi rw'igifaransa bavuga ko umuriro baronka udashimishije ngo kuko hari ibikoresho bataba bagikoresheje
hariho amamashini usanga tudashobora kwatsa bivanye n'ubushobozi bw'iyo groupe tubaduko turakoresha ugasanga izo mashini zatswa gusa nakura ya rejidezo urumva yuko haba ari ikibazo kubyerekeye izo zindi mashini zishobora kudufasha
uyu mudandaza w'imbonesha kure n'amafrigoe amenyesha ko n'ababashorera batakiza
n'abakiriya ntibaheza ngo bisukire uko byahora kuko iyo twakije nka televiziyo hari n'igihe bikwega umukiriya kuko abonye ibona neza ariko iyo asanze itaka namenya n'ivyo ari vyo
abaranguye ibikorwa vyabo kuri iryo barabara bamenyesha ko ico kibazo cicikagurika ry'umuyaga nkuba kimaze amezi agera kuri atandatu aho bose bagasaba ko ico kibazo coteregwa inyishu kugira ibikorwa vyabo bishobore kubandanya
urakoze Yvette umuyobozi mukuru wa Regidez aremeza ko ishirahamwe arongoye rizi ko ari cicikagurika ry'amatara mu gisagara ca Bujumbura Mu kiganiro kwamenyesha makuru mu minsi yeze Simeon Habonimana yatangaje ko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti.
Kubijanye navyo n'ikibazo ca kijanye n'insinga zishaje zituma haba amakupire cyane cyane kuri Avenue de la Métier siho gusa n'ahandi nkuko nabivuze ibyo bibazo byose turabizi. Nico gituma rero ubu bwa vuba harabaye ibintu byari turi do stock hanyuma niyo bitatuvuye kariko kuko n'amakomanda arateba kumva zitandukanye ariko turafise ibikoresho biri mu nzira biza kugira ngo dushobore gukora izo pan ariko umuti urama suwo umuti urama nuko turiko turakora projet yo gusubiramwo umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura rehabilitation du réseau de Bujumbura ivyigwa biri kubitunganywa birangurwa n'ishirahamwe ryitwa Studio International mugihugu cha Tunisia ibyo riri kurerangura ibyo vyigwa hanyuma izoduhe cyigwa gikoze neza hanyuma uburyo bushobora kwegeranya kugira ngo ikugwa bitangure
isanganiro
ano makuru tuyabandanirize muri politike ku isaha zitandatu zirenze ku minota 35 umuhuza w'abarundi hamagarira abanyepolitike kuzohiganisha ibyiyumviro mu matora yimirije mu iganiro yahaye abamenyesha makuru Edouard Uwimana yasavye kandi abanyepolitike kuguma hafi y'ugwaruka kugira ntiruze rukoreshwe mu bikogwa bitabereye
iki giye tugezemwo umugambi w'amatora yo mu kwezi kwa gatanu ntabanduka muri uyu mwanya turi kutwashikiza kino kiganiro hari abazi ko imigambwe irenga 9 imaze gushikiriza abazoyiserukira mu matora harimo ndetse nabigenga tuboni hakaryo kugukeza abo bose amaze gushikiriza ushaka kuzitoza tubasaba yuko bogira ihiganwa ry'ivyumviro bakanamenya yuko ihiganwa ryose habamwo urusha abandi ariko urushije abandi agaheza agatwarira bose nari gatuzi kandi ko imigambi nyinshi y'imigambi canke yabigenga usanga turifuza yuko iyo migambi yoshira hagati na hagati umwene gihugu rikaba byukuri iterambere riza riva ku mwene gihugu rikongera rikamukomoka ko twizera yuko abarundi bamaze gutahura amatora n'ingene batora bazotora imigambi myiza twararikiye kandi abatwara imigambi kuguma hafi y'abanywanyi babo na cyane cyane urwaruka kugira ngo ntirujane nyabahururu buhavakwirwamwo n'abanyepolitike bamwe bamwe mu ntumbero yo gusenya canke gucanishamwo bene Burundi nkuko vyagiye biribonekeza mu bihe by'amatora ikindi tutokwirengagiza kigomba no kudutera intege uyu munsi n'ukubona abarundi batari bake bari barahunze ubuca cyo Burundi harimo n'abanyepolitike bariko baratahuka
Kuki bazo cimigenderanire y'u Burundi n'andi makungu muhuza w'abarundi yavuga ko muri rusangi yifashe neza ariko kibazo cimigenderanire y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda Edouard Uwimana avuga ko bama bakivugana ko mu manama n'abandi bahuza akamenyesha ko uruhara rwabo rugarukira ku gukora ibyegeranyo bashikiriza inzego zibijejwe
nibaza ko kibazo cimigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu bwa mbere twovuga yuko u Burundi ufite imigenderanire myiza n'ibihugu byinshi ku isi n'ikimenyamenya nuko mwamora ingingo z'agahotora ubundi bamufatirwa ugasangiza ingingo zose zabaye ifagusa bigaragara ro yuko u Burundi ufite imigenderanire myiza n'ibihugu byinshi kandi twaba tubikenguruka ko haba rero igihugu kimwe cyangwa ikindi Burundi butagirana imigenderanire myiza n'ibisanzwe cyane mu bijyanye n'imigenderanire naho tari umuhinga wabyo ivyo byamabishika ibyo bibaho kuvuga rero yuko atamutse wawishibera ico no babwira cyo nuko ariho inzira bike mu bushikiranganje bw'imigenderanire biciye ku burongozi bundi hariho inzira nyinshi kugira ngo imigenderanire ishobore kumera neza hagati y'ibihugu byose na cyane cyane nibaza yuko naho ivuze uhaga matama ushaka kuvuga igihugu kibanye cy'u Rwanda murabizi nta witorero mubanye no musubira imigenderanire mibi hagati y'Urundi n'u Rwanda ariko kayese n'ubwa mbere Urundi n'u Rwanda kugira imigenderanire itari myiza ivyo byanye bishika ariko kandi byanye bitora n'inyishu aho nibaza yuko mutwebwe nk'abahuza yo duhuye mu manama atandukanye turagaragaza gucaje no hino ibibazo biri ku isi harimo n'ivyo by'imigenderanire hagati y'ibihugu n'ibindi kuko si twe twende dufite imigenderanire n'u Rwanda ariko n'abandi bafite imigenderanire n'u Rwanda cyane cyane ibihugu bibanye nka byose murazi uko bifitanye imigenderanire myiza n'u Rwanda murumva imigenderanire afitanye na Uganda murumva imigenderanire afitanye na Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bisigura rero yuko iyo duhuye twebwe turacaje no yindi bibazo mwe ni ivyo ariko si twe tugeje kubitorera inyishu twece dukora murabizi abahuza si bo batora inyishu y'ibibazo mwe ni ivyo tugira ivyegeranyo tukabishikiriza inzego zibijejwe kandi baza bakabikorera ko nibaza yuko ushikanga imigenderanire bweza bakabikorera ko
Edouard Uwimana n'umuhuza w'abarundi amajwi tukayakesha mugenzi wacu Ben iyo nkuru makuru aje no budandaje naho ibiciro vy'ibidandazwa nk'isima isukari na imwe mu inyobwa vy'ihinguriro Brarudi byaraduze mu ntara ya Gitega abanyagihugu bagasaba leta gukurikiranira hafi vyico vy'ivyo biciro bamwe mu badandaza bisima bo bakavuga ko ibura ry'amahera y'agaciro ari kimwe mu vyatumye igiciro c'isima kiduga n'inkuru tubaza Gerard Nibigira
Isima iva hanze iraboneka ku giciro kiri hagati y'ibihumbi 30 na 35 ku mupfuko umwe. Isima ya Buseko nayo ikorerwa i Burundi ntiboneka. Iyibonetse abadandaza ngo bayigurisha hagati y'amahera 25,000 na 500 n'26,000 ku mupfuko umwe. Isukari ku isoko ntiboneka. Mu mabutike igugwa hagati y'amahera 2,800 n'3,000 ku kilo. Mu bubiko bw'isukari Sosumo bo bavuga ko bayitanga ku badandaza banditswe ku mahera 111,500 ku mufuko umwe. Abadandaza nabo bavuga ko baca bayiranguza ku mahera 115,000 ku mufuko umwe. Mugabo abadandaza bato bato bavuga ko bayigura 130,000 ku mufuko umwe. Ifana nayo ntiboneka. Ahibonetse igugwa hagati y'amahera 800,000 ku icupa rimwe, mu gihe ibe rya leta ari 700,000. Amusteri ndende yavuye ku mahera 108,000 ija ku 200,000 ku icupa rimwe. Abanyagihugu bakababazwa n'iryo duzu y'ibiciro, bagasaba leta kubikurikiranira hafi.
Iduga ry'ibiciro turibona nabi cyane, kuko twebwe abanyagihugu benshi ntibagira mikoro. Twasaba rero leta yuko yocungera ibiciro bikaguma ku giciro cyari gisanzwe kiriho mu minsi heze.
Abadandaza b'isukari n'ibinyobwa vya Brarudi ntajwi baduhaye, ariko umudandaza w'isima yatubwiye ko ibura ry'amahera y'agaciro ari ryo rituma isima iduga.
Twe turaraba ibintu by'isima ubu bibwe ikibazo gituma isima iduga no kubera idolari dovize. Umva y'amadovize ari hejuru, ibintu biba hanze bica biduga. Mugabo nkuko turi araba igitega ibisima muri iminsi turashaka kubona ko idraje asa n'iryo ariko riramanuka. Imaze kuba ari manuka, urumva rero tubona ko ibintu biriko birazane. Isima ntizimbye cyane kuko ni Buseko irasahiriza gose Buseko, kuko Buseko bayidushikanira ngaha kuri 2,405. Ubuga ni nkuko twaduhaye ni buri umwe ushaka kurenga kuri 2,505.
Kubwo mudandaza isima ya Buseko ikorerwa mu Burundi yibonetse ngo irafasha abanyagihugu, kuko yo izimbutse kabigugwa hagati y'amahera 25,000 na 26,000 ku mufuko umwe. Tega Jean Bigira ku bwa radio Isanganiro.
Arakoze jeha mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro bavuga ko badandaza bikika mukiza mu kuduza ibiciro kw'ingingo zikomeye zigiye gufatwa kugira utubahiriza ibiciro bizwa hanwe. Kizoroge Mutwa akavuga ko bakurikirana ku munsi ku munsi uko ibiciro byifashe, agahamagarira amahinguriro asanzwe atanga ibidandazwa biguma biduzwa ibiciro gufashanya n'ubushikiranganje bw'ubudandaji kugira ibyo bintu ntibibandanye. Krizologe Mutwa kuri mikro ya Jean-Marie Mayonga.
Turabizi kandi tuguma tubikurikiranira hafi gose. Cyo nababwira nuko hariho naho twama dufata ingingo hanyuma abadandaje bagahanwa, hanyuma hari naho tubaca amande akinjira mu kigiga cya leta. Nababwira yuko ibi biciro abo badandaje baguma baduza ni ibintu bidasiguritse. Je no baha nk'akarorero k'isukari uno munsi, aho mubona ko ku soko abenegihugu bazimbwa cyane, ariko tugiye kuraba mu bubiko bwa Sosumo tukabona yuko Sosumo iguma idandaza kwa kundi nyene, itigeze ihindura, itigeze igabanya isukari itanga mu kwezi, kandi igiciro nticigeze gihinduka. Rero bisigura yuko uno munsi twebwe turemeza yuko ivyo biciro baguma baduza abadandaji bidafise ifatiro. Twebwe tuguma tutiko turabikurikirana, ariko hazogera yuko aho twebwe hagiraho dufata ingingo. Nico kimwe nkuko munamumaze iminsi mubibona cyangwa muvyumva by'isima navyo ne nico kimwe. Aho abadandaji nabone bikika mukiza mugasanga baraduza ibiciro uko bishakiye, tugiye kubaza muri Buseko mu bisanzwe baba barumvikanye n'abadandaji igiciro bashirako kugira bagurishe nk'iyo sima. Twibaze rero nuko ubu dukoranye nayo mahinguriro agira ivyo bidandazwa, turashobora kugishika ku kintu aho izo speculations zihagarara.
Buracha bugacana yandi mu magara y'abantu.
Umutwe wa gasate mu rurimi rw'igifaransa bita migraine ngo ni ubwoko bw'indwara bufatira mu gice kimwe cyo mu musaya mu mutwe. Umuhinga mu kuvura indwara zifatira mu bwonko no mu mitsi, muganga Remi Hagirimana, avuga ko naho hari ibindi bimenyetso biranga iyo ndwara. Ikimenyetso nyamukuru ari ukubona ibintu bimeze nk'imiravyo. Uwo muhinga akavuga ko iyo ndwara ifata abantu batandukanye ariko igakarira abakobwa bakiri bato. Ni bucana yandi y'amagara y'abantu twateguriwe na Ohonera Mucho. Umutwe wa gasate mu gifaransa bita migraine ngo nubwoko bw'indwara bwo kumeneka umutwe ari ku ruhande rumwe kenshi hagati y'amasaha 3 na 72 muganga Remi Hagarimana yanonosoye kuvura indwara zo mu bwonko agasigura kitandukanye n'ubundi bwoko bwo kumeneka umutwe kuberayo atacifise ivako agasigura ku bundi bwoko buba bwatewa hanini n'izindi ndwara Omuhinga gasigura kibimenyetso vy'iyo ndwara biri mu migwi itandukanye havuga ku mugwi wa mbere uri mu bimenyetso bisanzwe
kintu ca mbere cyerekana no kumeneka umutwe ugafatira mu gasate kamwe ku mutwe uwo mutwe ukadihagizwa maze bigashika cagomba no kuyogwa kindi naco kiwerekana cyane nuko ushobora gufata mu gasate rw'ibubamfu hanyuma gufata mu gasate rw'iburyo akindi naco byashika uwo muntu umutima ukiyuka hanyuma bikanashika akatinya cyane gose kuraba umuco abonye umuco acaba bara cyane gose yumvise ugwamu acaba bara cyane gose kenshi bica biza iyo umuntu ashavuye arushe
ngo ari kandi nubundi bwoko bw'ibimenyetso umugwayi agira imbere yuko ameneka umutwe
ariko iki nibita migraine accompagne cyangwa migraine avec aura cyo ibimenyetso byo mu maso ugasanga umuntu imbere yuko ameneka umutwe cyangwa azari ko ameneka umutwe cyangwa umutwe ugira uhere ugasanga abona ibintu mu maso bimeze nk'imirabyo cyangwa abona ibintu bimeze by'ibibatsi bimwe byera ibindi byirabura ibindi bitukura bice imbere y'amaso byinshi Cyane bigashika imbere yuko ameneka umutwe akumva ibintu by'ibinyanya kurusatera umwe bw'umubiri kava mu maso kwibikamanuka no kuboko no kuguru cyane bikazigashika ugasanga imbere yuko ameneka umutwe agize ibindi bimenyetso ukamenga arabaye kaburi nguvu rusatera umwe bw'umubiri
Muganga Hagarimana akavuga ko iyo ndwara kubana ishobora gufatira handi ategeza ameneka umutwe ho kuribwa mu nda
kubana ugasanga aje aribwa mu nda gusa umwana akashika mama ndababara mu nda iminsi yose cyo bita migraine abdominal tigeze amene ku mutwe n'umunsi n'umwe bakazovura bakazomuha imiti bakazomupima mu ya miringo tubashya mu mushishi tubaraye ko atagwaye estomac n'ibindi bakazobura n'ikintu na kimwe kigira kabiri ugasanga umwana kundi gushika kubana cyane cyane agira urukebu akababara ku izosi cyane gose gakoma induru kamara umwanya gusa bikagenda bikicana kindi gushobora gushika umwana gafatwa no kuzara yogo akamara iminsi akayogwa gasubira bigahera akamara iminsi akayo kandi hagoma afise appetit akagomba gufungura atakibazo na kimwe cyo n'ibyo bita equivalent migraine
abakobwa bari hagati ati y'imyaka 12 na 25 ngo nibo bakarigwa niyo ndwara
abantu bakiri bato barakorerwa na migraine cyane gose mu bisanzwe y'imigraine kuna gukarira abantu b'abakobwa kuva ku myaka 12 cyangwa 25 gusa byo bafata cyane byateye bigahera mu nyuma hageze ko uwo muntu yageze kuyigwara kenshi hageze ku myaka 55 ya migraine igacigaruka byashobora no gukarira rero abantu bakunda kuba bafise ibintu byo gushavura cyane gose umubiri warateye ngo kwezo uraje mu ngorane ibintu bikugora ibyimviro byinshi ugasanga cyo gufata cyane ko ndagushikira nk'abantu cyane cyane abapfaso bari mu mutinyanka aragiye ngwara ica yatuka cyane
ico bakorera umugwayi kugira bamufashe nico muganga Remi Hagarimana ahanura kubijanye n'umutwe wa gasate isango ni muri bucana yandi yamagara y'abantu izokurikira
harakoze honera muco harakoze n'umuhinga Remi Hagarimana ni hano duce dusoze amakuru yacu yo kuri no mutaga Reka ndabashimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira shimire na iriya kadogo ari mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira umutaga mwiza